bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri cyo gatano muri 10 na Jordani na hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya.
Musaje leta y'Urundi ko Yehova mukarama gakuru kajeje gata kazina muntu muri koni. Musaje kandi leta y'Urundi gufuta ayandi mashyirahamwe yose yiyita yigenga ashigikira agakorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi.
Uyu ni Gerard Hakizimana arongoye ishirahamwe rigwanya akarenganyo na kamwana wa mama mu Burundi Folicon F ri mu mashirahamwe asaba leta kuvavanwa n'akanama ka ONU kajejwe ivy'agateka kazi na muntu.
Madame Michelle Bachelet ko yogendera Burundi akishikira ku rubuga akavugana n'abategetsi b'igihugu hanyuma biro ya ONU iri ngaha mu Burundi izo kitangura gukora ibyo boyaga bari ngaha sivyo bovugana bari geneve.
Uyu nawe ni Gilbert Bekonjangwa, we arongoye ishirahamwe rijeje gukurikirana amatora n'iterambere Onelope Burundi, asanga igikenewe hagukinjura ari nyabuna guhuru uhusha ico gisata kikaza gukorera mu Burundi. Iyo nkuru iri muze tugaruka ko handi hatumwe hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze hamwe mashamwa dahiranira ivyicaro vya politike mu Burundi yatunganije imyerekano kuri no wa gatandatu aho yasavye leta gukura igihugu co Burundi mu kanama ka ONU kajeje ivyagateka kazi na muntu. Ishamwe Onelope ryo ribona ko kumvikana kwa leta n'ico gisata ca ONU ari vyo bikenewe. Inkuru irambuye na mgenzi wacu ibujumbura Raymond Zimana yakurikiranye ivyo myerekano.
Igisata ca Burundi
ko vyari bimeze imyerekano yatunganijwe na bamwe mu batowe mu gisagara cha Bujumbura hamwe na mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike. Kuva mu kibanza citiriwe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bagana ikibanza cyo kwikukira ku Burundi zabinyandiko n'ivyivugo vyashikirizwa byose byari byo kwiyamiriza igisata cha ONU kijeje gatika ka muntu. Gerard Hakizimana arongoye ishyirahamwe rigwanya akarenganyo n'akamwana wa mama mu Burundi Folicon F aserukiye ayandi mashyirahamwe yasavye leta kubavanura n'akanama ka ONU kajejwe ivy'agateka ka muntu.
Musavye leta y'Uburundi ko Yehova mukanama gakuru kajeje gatika kazina muntu muri ONU. Musavye kandi leta y'Uburundi gufuta ayandi mashyirahamwe yose yiyita yigenga ashigikira agakorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi kwa 13 rusama 2015. Dusavye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gukura ku rutonde Burundi mu bihugu biri mu mutekano muke kuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi umutekano n'amahoro bitsimbataje mu ntara zose n'amakomine yose.
Mu gihe ayo mashyirahamwe acira umukenya igisata cya ONU kijeje ivy'agateka ka muntu, mwishirahamwe rijeje gukurikirana amatora n'iterambere Onelope Burundi bobo suko babibona. Gilbert Bekonjangwa arongoye iryo shirahamwe asaba ahubwo ko ico gisata cohabwa uburenganzira bwo kuza gukorera ku gataka ku Burundi kugira ko kuvyegeranyo bidahengana.
Nuko umukuru w'igisata cy'agateka kazina muntu ku isi Madame Michelle Bachelet yuko yogendera Burundi akishikira ku rubuga akavugana n'abategetsi b'igihugu bakamutembereza igihugu cyose bagasinyiranira ayo masezerano mashasha baba bumvikanye ingene bazobandanya bakorana hanyuma biro ya ONU iri ngaha mu Burundi izo kitangura gukora. Niyo bikenewe yuko iyo biro ya ONU iva mu Burundi kugira ngo ibyegeranyo by'ibinyoma ntibisubire kubaho. Twebwe dusaba yuko leta y'u Burundi imutumire yishikire ngaha mu Burundi ibyo boyaga bari ngaha sivyo bovugana bari geneve.
Muri leta y'u Burundi ho ntibarota bemerera abo bajejwe gatika ka muntu gonyoza ikirenge mu Burundi. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo avuga ko ujejwe gutohoza iby'agateka ka muntu ku Burundi wongegwa ikiringo canke utacongegwa ivyo ukora ataco bivuze ku gihugu cy'u Burundi.
Nubwa minisitiri twabahaye ikiringo aba bahaye ikiringo bazobonga canke bareke ntibituraba ivyabo ntibituraba kandi kuva mu 2015 bamye badutega imite guko nyene twitegura badutega tutegura badutega dutekura nibamenye yuko dutegeza kuja amatora rusangi amatora ya demokrasi nkuko abarundi bavyifuza na utuzi nitwagiye inama nidukorana nawo bazokora ivyabo hanyuma twe dukorere abarundi mbere ishyamba muzamakungu ni kuvuga iki twe turi muri ishyamba muzamakungu woni twe twarawushizeho umugwi ndutugenga amaso y'ibikere ntabuza abavoma kuvoma twebwe rero ubu batovuga twe tubandanye
ivyo kwiyamiriza igisata kijejo gatika ka muntu cane cane cegeranyo giheruka gushikirizwa n'abahinga bigenga bajejwe amatoza kubijanye na gatika ka muntu vyatangujwe na leta y'u Burundi kuwa gatandatu indwi heze bikaba vyakozwe mu ntara zose zigize igihugu abagize umugwi ujejwe amatohoza kubijanye niho nyangwa y'agateka ka muntu mu Burundi bashikirije icegeranyo mu kanama kauni kajejwe y'agateka ka muntu kwa 12 kwezi kw'icenda 2018 icegeranyo cerekana ko mu Burundi hakozwe ivyaha vy'agahomera bunwa mbere kinado mu rutoki kuri bamwe mu ndongozi z'igihugu ko bari mu bahonyanga bikomeye y'agateka ka muntu mu Burundi bimwe mu bihugu vyitavye iyo nama bikaba vyasavye kuyo mugwi wongegwa ikiringo c'umwaka kugira ubandanye igikorwa naho leta y'u Burundi yemeza kubyajikirijwe atafatiro bifise biriga saba kuyo mugwi wofutwa kuko amahoro yagaruze mu gihugu cyose ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana rakinuye amakuru yo mu Burundi tuyabandanirize mu bijanye byo kubungabunga magara y'abantu bushikiranganje buraba ivy'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida butangaza ku 94% kw'ijana by'abarundi ari badafise utuzu twa surwumwe ivyo bigatuma abana baharurwa ku 61% kw'ijana batarakwiza imyaka 5 bahitanywa n'ingwara zivuye ku isukurike mugenzi wacu mu ntara ya Gitega Fidel d'Antoine Nsabimana atugire kumuriri wino nkuru
Nkuko vyerekanwa n'ibiharo biva mu shikiranganje bw'amagara y'abantu kugwanya sida mu Burundi ibice birenga 90 vy'abarundi nta misara niteguye neza bafise Prosper Muyuku ajeje bisaga kiraba ivy'isuku n'isukura mu shikiranganje bw'amagara y'abantu kugwanya sida
Benshi cyane muri iki gihugu cacu ibice birenga 94% bakoresha utuzu twasugumwe atako twifashe twitiranwa cyo kimwe no gupfaho twitumye ari ku musozi canke muhira mugabo mu kinogo casamye kidashobora gutunganya neza iyo myanda ngo ntagire ikindi gisura kuyikorako
umutegetsi abandanya menyesha ko ibice birenga gato 61% vy'abana bari munsi y'imyaka 5 bitaba imana bituruka ku ngwara ziva ku isukurike ahanini zifatira ku rutuzu twasugumwe tumeze neza eka n'urombo ku gihugu iyo abanyagihugu badafite imisarani myiza ruba runini nkuko bivugwa na Prosper Muyuku
amagara arahunga abana hacagwirana ingwara zo gucibwamo inzoka zo munda ingwara zifatira mu mahaha ugasanga zica ibice hafi 61% abana batarakwiza imyaka 5 ugira kabiri bituma ubutunzi bwacu bugabanuka cyane kuko nta muntu ariko aracibwamo nta muntu ariko aradawa nta muntu yuzuyinda nta muntu ariko aribwa ashura kwima ashobora kugira icyo aterereye mu iterambere izindi nkurikizi zikomeye nizo kubidukikije ibidukikije nk'aho tugenda aho tugendera iyo hanuka mwumva ko umuyaga wamaze guhumana iyo vyandukije amazi mwumva ko amazi yabaye amaze kumana
uwo mutegetsi wo mushikiranganje aravuga umusarani kuja amategeko uko wabumeze
akazu ka sugumwe gafise ikinogo gafise isaso y'intebe rimwe gusa hanyuma kakaba kubakiye makagese gipfundikizo n'umuryango bugari kugira umuntu yitenzure atagahinda afise atabwo bafise bwamubona hirya no hino
ni kuri izo mpamvu intumwa z'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bagize ingendo mu ntara zose z'u Burundi bahimiriza abajeje intwaro ku bijanye n'imisarani ibereye inyuma y'izo ngendo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bifuza ko meza atatari imbere abarundi bose babafite utuzu twasugumwe tubereye nk'uko bivugwa na Prosper Muyuku
dukiniko ibyo bintu by'isuku riri bihangira igihugu gose kubyo nk'umukiringo cy'amezi atatu yimirije atarugo na rumwe mu Burundi gwa barudafise musarane ubereye atarugo na rumwe mu Burundi gwa rufise udafise akazuka ubwogero twarabibonye nta gihugu ishora gutera imbere abene gihugu batarasezerera gufaho bitumye
Naho ku Barundi batazo kwitaba ko kamo ko gutegura imisarani myiza akanywafi karabarindiriye
itegeko rigenga isuku n'isukura rirutse gusinywa n'umukuru w'umukozi kwa gatano guheze hani naco gituma tubwira mu kwigisha bine gutabwira tuti nimukeneye guhanwa mukeneye guhanugo mugo tuzi ko ari intumva igihe cyose amari intumva abananiranye bazocishamwo babanywafi kugira babakebure kuko ivyo tubabwira ni ku neza yabo
Abarundi bizoneka ko tabujyo bafise ko kwibakira imisarani imeze neza uwo mutegetsi wo mushikiranga njwe magara y'abantu ahamagarira abarundi gufashanya kugira ngo bose bashike kwihangiro ubushikiranganje bwihaye igitega Fidel d'Antoine Sabimana kubwijwe rya Amerika
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda naho umugambwe PS imbera kuri utangaza ko witeguriye gushikana imbere y'ubutungane Maître Ntaganda Bernard yitirira uwo mu rugambwe hakavuga ivyo utavuze mu kiganiro uburamutswa uyo mugambwe yahaye amenyesha makuru ejo kuwa gatanu mu Kabunani Christine yavuze ko ivyo Ntaganda avuga abivuga ku gatwe kiwe Asumta Kabuyi niwe yaduteguriye ino nkuru
Ishaka PS imbera kuri iyo wena depute Mukaburani Christina yavuga ko ryatangiye gutegura uburyo ryazashyikiriza Maître Bernard Ntaganda inzego z'ubutabera kubera ibikorwa arimo kwitiririra ishyaka kandi atakiribarizwamo ishyaka PS imbera kuri ryabitangaje mu kiganiro cy'itangazamakuru kuri uyu wa gatanu kiganiro cyaje nyuma y'itangazo ryasohowe kuri uyu wa kane na Maître Bernard Ntaganda mu izina ry'ishyaka PS imbera kuri rivuga ko Ingabire Victoire uheruka kurekurwa ahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika ashyirwaho iterabwoba itangazo Maître Ntaganda yasohoye ryaje rikurikira ijambo ryavuzwe n'umukuru w'igihugu ubwo yarahizaga abagize inteko ishinga amategeko kuwa gatatu w'iki cyumweru muri iri jambo umukuru w'igihugu yumvikanye avuga ko Madame Ingabire Victoire akomeje kuvuga ko nta mbabazi yasabye kuko nta cyaha yakoze umukuru w'igihugu avuga ko Ingabire Victoire akomeje kwitwara gutya yazisanga yasubiye muri gereza iri jambo niryo ryatumye Maître Ntaganda Bernard asohora itangazo kuri uyu wa kane yamaganiza imvugo avuga ko zirimo iterabwoba ishyaka PS imbera kuri rikaba ryahise ritangaza ko ryitandukanije n'izi mvugo za Maître Ntaganda uyu ni umuyobozi wa PS imbera kuri ku rwego rw'igihugu Christine Mukabunani na Bwana Ruwinza bakenga mu Rwandashyaka wa PS imbera kuri
abantu bose tubatangariza ko PS imbera kuri itigeze ikiranze itangazo ivuga ibyerekeranye na n'igikorwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika maze iminsi akoze cyo kuha imbabazi abantu bari bafunzwe bamwe muri bo akabarekura kandi abihererwa uburenganzira n'itegeko nshinga
ntabwo dushobora kwihanganira umuntu wari we wese ushobora kuza ngo yise umunyepolitike yaba yikora ku giti cye cyangwa se yiyitirira umutwe w'ishyaka runaka ngo yubahuke umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu ari kugeza ku banyarwanda ijambo yabateguriye noneho we aze ahubwo avuge ati iri jambo yavugaga usange arishyize ku mutwe wa politike akomokamo
nubwo depute Mukaburani Christine akomeje kwemeza ko Ntaganda Bernard yirukanwe mu ishyaka ubakaba ntawazwi mu PS imbera kuri Maître Ntaganda Bernard we yumvikanye mu gitondo cyo kuri wa gatanu kuri Radio Ijwi rya Amerika avuga ko ari uhagarariye ishyaka imbere y'amategeko
hari ikintu mugomba gusobanukirwa mugomba kugwa mu mutego ibintu FPR ivuga cyangwa se ibintu byo gusisiranya bya FPR ntabwo igice kiriya bava ngo kiwowe na Mukabunani ari igice cyemewe n'amategeko bisobanutse kiriya ni igice cyemewe na FPA ntabwo rero igice cyemewe na FPR bivuga ko ari igice cyemewe n'amategeko igice cyemewe n'amategeko ni igice kiyobora ishyaka PS imbere kuri nk'uko amategeko agenga abanyapolitiki n'imitwe ya politiki ayo mategeko arasobanutse
Iri shyaka risobanura ko rizifashisha amategeko arigenga risanzwe rikurikiza ryihanangiriza Maître Ntaganda.
Amategeko ngengamikorere yacu rero avuga ko niba umuntu yitwaye nabi murabaza mukamwihanangiriza bwa mbere mukamwihanangiriza bwa kabiri mukamwihanangiriza bwa gatatu noneho ubwa kane mukamwandikira mukamwihanangiriza muvuga mu magambo. Ubwa kane mukamwandikira n'ubwa gatanu mukongera n'ubwa gatandatu.
Ijwi rya Amerika ryabajije Madamu Mukabunani Christina uko iri shyaka rizandikira Maître Ntaganda Bernard rimwihanangiriza kandi atakira umunyamuryango wa PS imbera kuri kuko PS imbera kuri ivuga ko yamwirukanye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi dore igisubizo cyatanzwe na Mukabunani Christine
tukageraho yihanangirizwa akanga kumva tuzagera tumutware imiti twe uko dutekereza nuko ntabwo twahita tujya mu rukiko uyu munsi mu gitondo ngo tujye mu rukiko ariko ni ikibazo dufite tugomba gukomeza natwe tukijyaho inama tuvuga tuti ese ubundi urumva iyi ni intambwe ya mbere duteye yo kubanza kugira ngo natwe dukoreshe itangazamakuru dukuru urujijo kwanza mu bantu hanyuma ikibazo dukomeze tukijyeho dukomeze duhanahane inama duhane ibitekerezo tuvese dushake umunyamategeko adukorere ikirego neza dukore umwanzuro tumutware muri
PS imbera kuri ivuga ko yirukanye Maître Ntaganda Bernard mu mwaka wa 2010 ku buryo batakibarizwa mu buyobozi bw'ishyaka ndetse nabe n'umunyamuryango Ntaganda Bernard we yakomeje kumvikanisha asohora amatangazo menshi avuga ko ari we perezida w'ishyaka PS imbera kuri Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta rakenuye duce tubandaniriza kwa Nyaburunga
Kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cijwe rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga uno munsi didushimye kugaruka ku sinzi y'abadasigana imyaka 57 irigoroye umugambwe w'abadasigana iprona utahukanye insinzi mu matora y'abashinga amateka hakaba hari kuwa 18 ukwezi kw'9 umwaka w'1961 1961. Iyo nsinzi y'abadasigana yahavuye inashikana Uburundi kunayo kwikukira inyuma y'amezi 10 aho hakaba hari ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka w'1962. Umugambwe wa Rwagasore ufise byinshi usangiye muri kahise kawo n'aki gihugu kukaba nkako uwo mugambwe wabaye ku butegetsi imyaka yababa 40. Uwo mugambwe waciye mu bihe bitandukanye hamwe bikoroha ahandi bikawugumira. Warabaye umugambwe umwe rudende wiganziye leta, warabaye umugambwe w'ikisonga ryo ku butegetsi, warabaye mu migambwe itavuga rumwe na leta, waranaciye mu bihe byo gushwanyagurika no gushamika no gucana mu kw'abadasigana. Muri make uwo mugambwe eragijyagwa gasore wagiye uguvyuka mu rugendo rwawo rwa politiki. Muri kino gihe umugambwe w'adasigana iprona n'umugambwe wemeza yuko uri mu itavuga rumwe na leta, mugabo hakaba abandi bawagiriza yuko wawegereye ubutegetsi, hakaba rero n'abandi biyita abadasigana batemegwa n'ubutegetsi bwemewe n'uwo mugambwe wagwa gasore. Ubwo buzima bw'izinguzingu umugambwe w'adasigana iprona urabumaze mu imyaka irenga 10. Inyuma y'imyaka 57 iheze uwo mugambwe utahukanye insinzi wo bugifise icyo wirata muri politike yawo mu gihugu cy'u Burundi. Mbega urugendo rwa iprona muri politike twovuga yuko bikuru bikuru byaruranze ari ibihe. Kadoza kuwo mugambwe wa Gasore koko nakahe ufatiye kuri kahise kawo no mu bihe ugeze mu uyu munsi. Ibyo ni bike muri byinshi duteramira ko abatumire ni batatu. Olivier Nkurunziza n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona. Nkurunziza mwaramutse.
Bwakiye neza Jerome.
Kaze kwa Nyaburunga.
Urakoze cyane kudutumira.
Urakoze nawe. Honorable Fabien Banchija Nino n'umushinga amateka yigenga nawe yahoze mu mugambwe w'abadasigana iprona. Honorable mwaramutse.
Sinahoze. Kindi mudasigana.
Urumudasigana wayiprona.
Wayiprona nyene ko iprona sije nayinjiye muri iyo nyinjiye.
Kaze kwa Nyaburunga.
Urakoze.
Turi kumwe kandi na Padiri Desire Yamuremye n'umusesanguzi mu bya politiki. Padiri mwaramutse.
Amahoro neza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe. Mu gutangura mbere kwa Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona. Inyuma y'imyaka 57 iprona imaze itahukanye insinzi uno munsi ico mwokwirata muri iprona ni giki.
Iyo myaka 57 twirata ni imyaka ya gutsinda amatora kandi abarundi bibuke ko ayo matora ari yadushikanye ko ntayo kwikukira. Mugambwe rero badasigana baragize ibibazo uragira n'ibindi by'ubuzima kuko igihugu burafise ico bwaterereyemo. Mugambwe rero badasigana ufise imice itatu wabayemo kuko warabayeho mu gihe c'intwaro y'ubwami, wongera urabaho mu gihe c'ama republika bateye amakudeta, wongera urabaho n'igihe c'umuzo wa demokarasi. Umugambwe rero w'abadasigana ndabivuze gutyo kuko kugira ngo wumve neza ukuntu wagiye uragira ibibazo ubuye umuntu amaze imyaka 60 ntashobora kuvuga ko atagize ingorane bwa barubeshe. Sico kimwe n'umuntu amaze umwaka umwe, sico kimwe n'umuntu amaze imyaka 5. Iprona rero ingorane za mbere yagiye kugira zavuye kwigandagurwa ry'umuganwa Rudoviko kwa Gasore kuko umuganwa w'adasigana iprona ubwa mbere mu 58 bawimbira bari bagwa Gasore ba Paul Mirerekano ba Muhigwa ba Joseph Wanu ba Mina Nugu Andre Rufuruguta ngenda ndumwe babihe umuhayi ba nabandi bari kumwe abo rero kwa Gasore amaze gupfa harabaye uguharira kuwosubira kuba ugutwara umuganwa kuko Paul Mirerekano yavuga ati ndi mu bantu kwa Gasore twari twaganiriye ko ari renzo cyantwara umugambwe ni none uno munsi ko nugo Andre ahejeje kurongora umugambwe nipfuza harijewe amatati rero yahereye ico gihe murumva yuko umugambwe wadasigana inyuma yuko gandagurwa kwa Gasore kuko kwa Gasore harabaye ingorane so umugambwe rero ugize ingorane no munsi izo zari za mbere
ikintu ipro no munsi yo kwirata yigeranye n'iyindi migambwe kimwe gikomeye ivuga iti nigeranye n'iyindi migambwe ari cyo nirata
ubwa mbere umugambwe wadasigana n'umugambwe wazanye ntayo kwikukira icyo ne dushobora kukideha nta wundi mugambwe mu Burundi uzozanye ntayo kwikukira ikindi cha kabiri twirata nuko umugambwe wadasigana mu migambwe yo muri Afrika isigaye yazanye independence iyitahindo ya mazina yarazimanganye ariko umugambwe wadasigana inyuma y'imyaka 60 uracariho naho ugira ingorane uracaterera mu buzima bw'igihugu ivyo rero biri mu byo twirata kandi ari navyo biduha umwizero ko umugambwe wadasigana bitewe bitebuke uzogaruka ku butegetse
yakoze reka mpindukire kwa honorable Fabien Makiganino umugambwe wadasigana iprona urawuzi
ndawuzi cyane nyene
bavuze uti umugambwe wadasigana ukurimwe wowe urimwe
umugambwe wadasigana iprona ndimwe mugabo ntanzego ndimwe kubira ingwana ariko aravuga zagize ishaka mu mugambwe
umushinga mateka
yego ndumushinga mateka
wo kwagwasa
oya sindi wo kwagwasa oya
ibyo byo
gwasa twahuriye mu ngwana we yarafise tuja mu runani rumwe je sindi wo kwagwasa
je ndumwe
mudasigana ego
uruwo kwa Gasore
cyane gusa urabivuze
basokuru bari bamwe banyokuru bari bamwe abarundi turi bamwe kandi twese twose rimwe basokuru bari bamwe banyokuru bari bamwe nimuze nimuze
mugambwe wadasigana iprona bavuze ingorane nyinshi wagiye bacamwo hari cyo inyuma y'imyaka 50 ni gubuvuga kuti bwa wadasigana iprona ndabona cyo kwirata no munsi
eh cyo kwirata ntibibuze kuko urumva namugenda yayivuze ntaye kwikugira ntiba kabiri n'umugambwe wadasigana
imwe
rizima hari umugambwe wadasigana iprona waragize ingorane nyinshi cyane turetse ko warawurongoye yawushinze nabo bari kumwe yavuye agandagugwa abakurikiye baragize ibibazo kuko hajya havuyemo imfizi mu rugo haba ikibazo ubumenya neza yuko by'ukuri ibi bitiri umugambwe kwa imyaka 40 sivyo ugiye kurabye umugambwe iprona wagiye utwagwa urongogwa n'abari bawurongoye nuko uvuga ko iprona nyuma yagwa Gasore utarengeje imyaka 8 gusa muri iyo myaka 8 nayo nyene harabaye ibaze kuko wasanga hari umukuru w'umugambwe atwaye umwaka umwe ibiri kubera ibibazo byari mu gihugu ahantu bavuyemo umuntu akomeye handi hahinduka kwa koroni bari babona ko umugambwe iprona ibyumbere wari ufise batagomba ko bitera imbere byaratumye yuko ingwani bigende yabangaho nyene ugamugaho henda kuri kuburongozi bw'umugambwe kuko hari ibibazo by'abantu baca bajya mu matwa abandi bagateranya abantu n'abandi numvirije amajambo yashikirijwe kwa 18 nyakanga aho twari tu myaka 57 imbunga bidasigira tutaharukanye insinzi numvirije amajambo atatu ijambo yanditije ijambo yanga yimpenda ijambo ya gashatsi
abo bose n'abakuru ba iprone
oya nabadasigana ko umuntu abatatu b'abakuru bose bw'ikintu kimwe
nabadasigana nta mukuru ari mu wa iprone
muri bo ni yo mukuri gute kandi atakizwa n'amategeko witanga no mukuru ni wateretsweho ni nka kudatanga zimwe za mbere twako turavuga
uti wumvije
amajambo yose yaje nka kudatanga zimwe za mbere mugabo ndamukengurukire cyane ijambo yashikirije
ukengurukira ninde
gashats yaje muri radio culture aravuga ijambo nakengurutse cyosha gusubiza iteka Burundi ati ibi bintu biko biravugwa vya droit de l'état kazina muntu nibareke abantu bazajya mankete amazo tagicegeranyo kiboneka ibintu bije mu buryo
naciye
ndamutelefona naribwa mu telefone je imyaka yariheze ndabimushimira ndumva yuko ariko arawumva ko ibintu bivyo kwikukira akivyumva gatoyi nico gituma mvize icizere yuko abo kwa DTC abo kwa ngayimpini abo kwa gashatsi turashobora gusubiza
hano nabo kwa gwasa
oya
abo wabanse
abo sinabanse
abo bagwasa nabo nyene
ntacu ntore
niwe yari yavuze ngo abo ni bagutore
nje ngiye
nakureki nakureki
gwasa nimba twarajanye mu bikogwa twara partenaire twari muri we oya twagiye turi partenaire kandi byaba ngombwa n'ubu tuzoje zogira partenariat nabo erega mwe guco muhenze nuko batagize
partenariat
umviriza n'ubu nubu abadasiganije tugasubirana tushobora turashobora kugira partenariat nabo tubona duhuje
abo muhuje
byo uya mwanya twahuye
n'abisubiye abadasiganije bigeruje mu mateg mu batora wifadikanije no wundi mugambwe wa mari wonyene na partenariat tugira
uje wagize ugose umugambwe oya kuyipfara gumuhagaze gahagarara igihugu mugabo aho barahihendeye baradusaba ikigongo barundi n'abadasigana bose
urakoze ndahindukiye ku musesanguzi mu vya politike umvirije abadasigana ibyo bavuze kubijanye n'ubuzima bwaranze iprona gushika no munsi nyuma y'imyaka 57 tawukanye nta insinzi mu matora uno munsi nk'umusesanguzi urashaka kugiranya ubuzima bwa politike ya iprona n'ubuzima bw'igihugu harimo iki
eh urakoze cyane jewe numvirije sino era kumari nataka kubigaruka ko nibaza ko twabanza kumenya imvo n'imvano igituma iprona yashitse ku yonsinze ya 18 bari kubagira umunsi mukuru inyuma y'imyaka 57 twabanza gushimikira kuri ico kintu kuko nico kiza gusigura nibi byubu n'ibyaba n'ibyage muri itinerary historique mu nzira ya kahise kamugambwe iprona murabona mu bisanzwe icyumviro ca mbere cy'umugambwe Iprona burya ni ca mirerekano naho bona hajya ahantu ku mboga cyo bita ubumwe nibwo bushyigikira iterambere burya nicyo cyumviro cabaye ca mbere
kwa Nyaburunga.
Icyo ni gice ca mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe imyaka 57 igoroye umugambwe w'abadasigana Iprona utahukanye insinzi mu matora y'abashinga amateka hakaba hari kuwa 18 ukwezi kw'icyenda umwaka w'1961 1961. Reka ndagushimire Honorable Fabiano Banshijyanino nibutsa yuko uri umushinga amateka yigenga wakoze no kwitaba kino kiganiro.
Urakoze cyane ndigenga kubera n'umugwi ndimo n'uwabigenga. Yego cyane.
Ariko ndi umudasigana.
Ndi umudasigana w'indani w'imbere akomeye yavugira abanyagihugu.
Urakoze cyane. Ndagushimiye nawe Olivier Nkurunziza nibutsa yuko uri umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Iprona. Wakoze kino kiganiro.
Urakoze cyane ko dutumira kugira ngo tuvuge ubuzima bw'umugambwe. Umugambwe rero umaze imyaka 56 ugira ibiwugora. Nacho gituma nk'ibyo byagoye umushinga amateka Fabiano twizera neza aho tuzobigorora kugira ngo umugambwe w'adasikana ukomere kandi nawe turamwemere tuzomwakira n'ugweze n'amahoro.
Urakoze. Ndagushimire nawe Musesanguzi Parti Désiré Yamuremye wakoze kitaba kino kiganiro.
Urakoze cyane. Urabona yuko demokarasi mu Burundi irikirakura iyo numvise ingena abantu aba bavugana mugabo nashaka kugaruka kuri cha kindi nyene mvuga nti twebwe abarundi tumenye ko ingorane zacu ari twebwe tuzozitorera umuti harimo n'ingorane ziterambere.
Urakoze. Ndagushimiye nawe wahisemo gukurikirana ikino kiganiro. Ndagukipfuriza kuranirwa aho uri hose mu byawe no mu bawe naho butaha.
Kwa Nyaburunga.
Chari kila meshejwe na Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba.
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Arakoze Jerome Niyonzima n'abatumire biwe bari bari kumwe kwa Nyaburunga. Reka dushimire namwe bw'incuti bakunzi mwagumije ku mirongo y'ijwi ya Amerika bakwi shortwaves canke kuri FM aho tuzumvikanira ko bakoze badufashije muhinga bw'ivyuma barimo Innocent Kimenyi. Ijwi mwari mwumva ni ryari rya Jo Diane na Hazuna rindemesheje ibiganiro by'uno mugoroba byo wa 2022 kwezi kwa 9 muri 2018. Ndayifurize kuranirwa mayi no mu vyanyu tuzosubira ejo mu makuru yo mu gitondo. Mandanye mu gihegwa n'urutonde rw'ijwi ya Amerika mu ndimi zitandukanye.